Ndabara mukijemwe bwe mwese muteze amatira de isanganiro kaze makuru avuga kuri no mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira abantu bagera ku 500 bo mu makomine atandukanye y'intara rubanza ntibagira aho bakika umusaya kubera amazu yabo yabomotse bivuye ku mvura yaguye ku munsi wa mbere no ku wa kabiri n'imanza zirenga 2600 z'abantu aho nikora nizo ugwego rw'abashingwa manza rwegukira sentare yungururizo rumaze gushikiriza abashingwa manza agira ngo babunganire ata gahembo kuva mu ntango z'umwaka 2020 amasendika yabigisha CGPB na CPDIC arashimiye cegeranyo caraye gisohowe n'umugwi w'igihugu jejwe gateka ka Dina Munsendh kubijanye n'ikatwa ry'amafaranga 500 n'urunani ko sesona na imvugo iremesha imvugo dihamagarira abantu gukora ubisha ngo ni imvugo ishingiye kukwibaza ko hari umugwi w'abantu waburi hejuru y'uwundi ido ni do gyano makuru ni mukanya François Kimana lemiga bw'ibyuma Sangwikad isanganiro ndasiye kuba ikaze murano makuru duhera ku nkuru ivunaguye abantu bose boba bagitunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha bahawe ikiringo kitarenga amezi atatu kugira ngo babe babisubije ku bushake bwabo mu itegeko ry'umukuru w'igihugu yashyize ku mukono itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere y'umwaka nyene amenyesha ko uhebye ikigwanisho akagisubiza inzego z'umutekano muri icyo kiringo adakurikiranwa n'ubutungane ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha ariko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riratomora neza ko atawo kwitwaza ingingo z'iryo tegeko iyo ariko arengukishijwe n'inzego z'umutekano canke ubutungane mu gihe bari mu bikorwa byabo bya misi yose nayo abantu bane bavukana barafatwe n'igipolisi mu gatondo ko bafatwe n'igipolisi mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ku mutumba Bukinga muri komine Musigati ntara bubanza baca bajanwa mu gasho gipolisi muri iyo komine nyene mu ntwaro no mu gipolisi basigura ko abo bantu bafatwe kugira ngo bakobwe ko amatohoza urupfu rwa se wabo rwashitse mu gitondo cyo rwashitse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nyene nkuko babimenyesheje Jean Bosco Nduwimana arongoye komine Muzigati avuga ko umutama Gervas yafuye igihe yariko arabanguranya abahungu biwe bariko baragwana abantu bane bo ku mutumba Nyarugera muri komine n'intara Bururi bari mu minwe y'igipolisi cy'Ibururi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri Frederic Niyonzima buramatari w'intara Bururi avuga ko bariko baratohoza ku ruhara bafataruhara bafise kubwicanyi bwahitanye umugabo wo kuri uyu mutumba yatowe aho yari yahambwe mu murima ku muhinga wo kuri uyu wa kabiri nyene nyuma yo kumubura kuva ku munsi w'Imana inkuru tubaza Jean Pierre Misago
abo bantu uko ari bane harimo umukenyezi umwe baba ku mutumba wa Nyarugera muri komine Bururi bafashwe mu nyuma yo gutora ikiziga icya prote maroha isaha 9 z'umuhingamo wo kuri uyu wa kabiri aho cyari gihambwe kizingiye mu musegetera mu murima w'ibijumbu kuri uyu mutumba nyene wa Nyarugera nk'uko amakuru dukura kuri uyu mutumba kemezwa na buramatari w'intara ya Bururi bivuga Frederic Niyonzima buramatari w'intara ya Bururi avuga ko abo bantu bariko bakogwa kamatohoza kugira ngo barabe ko ataruhara bafise mwiyicwa ryuwo mugabo baherutse agiye gusenga mu misa y'isaha 12 z'igitondo cyo kuri uyu w'Imana imurehe bararindira ko ataha barabura mu gihe hari amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko uyo mugabo iyo bayishwe atangiwe ingero yikekwa ko ari umurozi Frederic Niyonzima buramatari w'intara ya Bururi aragabisha abarongoye ko kizira kirazirizwa kwihanira uzokwagirwa n'ico cyaha ngo akazobihanirwa hisunzwe amategeko buramatari w'intara ya Bururi ahanura abarongoye ko ubufisi icyapfa na mugenzi we yo kwitura inzego zibijejwe zikabatunganiriza Jean Pierre Misago Ibururi Radio Isanganiro
Jean-Pierre Misago urakenuye mu bijanye n'ubutungane imanza zirenga 1,600 z'abantu nikora nizo ugwego rw'abashingwa manza gwegukira sentare inkuru yungururizo mu gisagara cha Bujumbura rumaze guha abashingwa manza ngo bunganire atagahembo basavye izo manza zikaba ari z'abantu nikora batoye mu gihugu cyose mu ntango z'umwaka w'2020 byashikirijwe ku mingamo kuri uyu wa kabiri n'umukuru w'ugwego mu gihe bariko bahimbaza imyaka 70 ubwo gwego rumaze mu Burundi naho kubijanye n'ubwigenge jandoje muzenge amenyesha ko hacibonekeza abacamanza n'abashigiza manza batubaha ubwigenge bw'umushingwa manza ni inkuru ya Fide d'Antoine Sabiman
Nkuko vyemezwa n'umushingwa manza Jean de Dieu Muzenga rongo rwego rw'abashingwa manza begukira senare nkuru y'inguruzo y'igisagara cha Bujumbura ubwo rwego rurafasha abantu nikora batagira uburyo bwo gutanga kubunganira kugira ngo buzurizwe n'ubutungane
natanze akarorero ku mwaka ho nyene ngira turiko turaba amadosiye ashika 1,600 tumaze guha abashingwa manza bari kubaburana muri iyo ntumbero yo gufasha abantu nikora mu ntara zitandukanye z'igihugu
Jean de Dieu Muzenga ariko arabazwa n'abacamanza canka bashikiriza manza bataratahura ku bwigenge bw'umushingwa manza hari uburenganzira bufasha uwituye ubutungane kuzurizwa atanga akarorero k'umushingwa manza yahagaritswe n'umushikiriza manza mu gihe yari koyunganira umuburanyi mu ntara ya Murambi
ubwigenge amateko arababubarekurira mugabo utungane n'inzego z'ubutungane si bose babyubahiriza no babwira igiheruka gushika kibitomora neza ibyo niko ndavuga kuvundwa heze aho umushingwa manza yari karakora akazi kiwe imurambya mu gihe yakebura Mushikiriza manza ati uri kusa n'uhengama mu gushigikira uwo bari kurakurikirana umushikiriza manza yihaye uburenganzira akabwira umupolisi yarahari ngo ufate uwo mushingwa manza ibyo bitandukanye n'agaranga mutima k'abacamanza na cyane cyane bihonyanga uburenganzira bw'umushingwa manza ico ni cerekana ko hakira gahazi
ubwo gwego rw'abashingwa manza bavuga ko bumvikanye n'ubushikiranganje burabe iby'ubutungane kwagiye kujaho ikigo cyo kunagura urugero rw'ubumenyi rw'abanyeshuri bari ko baraheza amakaminuza mu bijanye n'amategeko ivyo bakavuga ko bizotuma ubwo gwaruka rushobora gukora ibibazo bakinjira mu nzego z'ubutungane harimo n'ubwo abashingwa manza ni mu gihe bemeza ko byabonetse ubwo gwaruka ruheza mu ntego nshasha ya za kaminuza baheza bafise ubumenyi budakwiye mu bijanye n'amategeko
Fide d'Antoine urakenuye ni amasendika Sipeduke na CJPBU arashima icegeranyo cyatanzwe kuri uyu wa kabiri n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje wagateka kadina mu Ntsende hacu bijanye n'amafaranga 500 akatwa ku mishahara y'abigisha akaja mu runani ikoseso na EJD nk'ikimana icegera curongo ye sendika Sipeduke aranegura ariko ko naha barongoye ayo masendika abiri barekuwe utwara sendika Sipeduke mu ntara ya Murambya agifunzwe agasaba ko impande zose zoshira mu ngiro ibyo zasabwe n'umugwi CNDH tumukurikire akaba yari ku telefone ya mugenzi wacu Eline Bell nibigira
ibyo umugwi CNDH wasabye n'ukuri twebwe tubyakira neza kuko turiko turumva ibyo wasabye kuri ibyo badusaba twe turabikenguruka cyane kuko natwe nibyo twasaba twasaba yuko mu bisanzwe ikatwa by'amahera ku makonti y'abigisha yokatwa hakurikijwe amategeko ni ukuvuga umuntu akiyemeza mu cyanditse ko bomukata hanyuma kandi twaranavuze yuko guhera muri 2017 badukata 2,419 barasubira badukata yandi 5,000 ni ukuvuga rero CNIDH yarerekanye yuko nibyo bintu bitakurikije amategeko kubikorwa koze kumatohoza wagize no kumpanuro wagiye uha ugwego rumwe n'urundi ngero muri sendika Sekedike na Sekepebu nkuko twari twasabye ko ibyo bintu byo bya muco turanezerwe cyane hanyuma ariko nta wubura utwa negura turacafise ubufunzwe ubuserukira Sekedike mu ntara ya Muranza aho nyine tubandanya dusaba yuko yorekugwa ikindi nacho nuko mu bisanzwe kosesona turamenya nimba ku by'ukuri ifite inzego kuko urade no muri ibyo basabye ko twokora ni ukuvuga amafishi ariko akinishwa n'abayobozi b'indero uhereye mu madepeye amadeseye n'abadirigiteri b'amashuri hanyuma bakace bashyiramo kumbure n'inkuru zitari zo bakabwira abigisha ngo utazosinya bamukate 500 ngo ntibazomuha ajisitema ngo ntibazomwarumunita none rero twe twasaba yuko ku by'ukuri n'abayobozi mu ndero boreka kwivanga mu bikorwa by'amasendika
Ariko namwe mwarasabwe guheba imvugo itabereye.
Twemeza neza yuko cyavuye mu masendiki wacu. Ibintu byo kumbuga nkoranyambaga biragoye kuko nta namwe zerekana yuko byavuye kuri uwo. Uno munsi icyo dusabana ntajyo nuko kubahiriza tukongera tugashira mu ngiro twese impande zose ibyo umugize NIDH wadusabye.
Kuruhande gurunani gw'amasendika yabigisha kosesona batwemereye kugira icyo bashikirije mu makuru yacu yo hanyuma. Emmanuel Mashandari cegera curongo yugurunani amenyesha ko hari ko hatunganywa ikiganiro kugira gurunani rugira icyo rushikirije kugeranyo cumugwi wigenga ujejwa gateka kadina muntu CNDH
isanganiro inami sumbingi.
Isaha standatu direnga ku minota 38 makuru tubategurira bandanya urudi gasenyi rurikorura sanugwa nyuma yaho gononeye imihana n'ibintu byabamwe mu baba ku mutumba gahe muri komine Mutimbo z'Intara Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba bashikiriza ko ibyo bikogwa byakozwe n'ingufu z'abanyagihugu naho biruko abo banyagihugu bakabona ko ingufu zabo zifise aho zigarukira. Urongoye komine Mutimbuzi aremeza ko batoshobora gufasha abo banyagihugu agasaba leta n'abagira neza kubunganira. Vestine Butoyi yarayishikiye.
Uruzi kwa gasenyi gwari gwiciri inzira kubera ko muri gohuza uyu musenyi namabuye gutyo aho gwari hagacika nkibarabara ni ku musozi gahahe komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura ni hafi ya hubatsa amazi ashikira hagabura kasi ya Carama n'uwo mutumba. Ubu muri go ibikorwa byo gusibura hacugo ruzi biriko birakogwa. Imashini imwe mu bwoko bwa Hyundai ihagaze ku minyororo ni ubona iri kikuri misenyi namabuye muri ugo ruzi na yahari kiraro uhabona abantu bakoresha amaboko yabo mu gukura yamabuye. Umwe mu boto wasanze uwo mwonga wa gasenyi asanzwe n'abakuru uyo mutumba wa gahahe avuga ko ivyo bikorwa byavuye mu ngufu z'abanyagihugu mu guterera uburyo kugira ngo bakote iyo mashini.
Abanyagihugu nibo biyegeranije barafata uburyo ibyo bashobora gukora babikure ibivu barageranya amafaranga uburyo.
Ibyo biremezwa n'uburongoye komine ya Mutimbuzi Simeo Butoyi.
Uruzi gasenyi kenewe ikiraje uba rigiyerwa ko organisation yagizwe n'abantu bahaba bamaze iminsi bakotesha imashini.
Abo banyagihugu bo ku mutumba gahahe komine Mutimbuzi basaba ko bafatwa mu mugongo kugira ngo ivyo bikorwa byo gusibura uruzi rwa gasenyi bigende neza.
Turasaba leta y'u Burundi ko yashobora kudufasha kugira uruzi rushobora gukorwa kuri bamara abanyagihugu cyane.
Umusitaneri wa komine Mutimbuzi Simeo Butoyi abona ko abo banyagihugu batarira busema kubera ko ingufu zabo zifise aho zigarukira mu gihe bakoresha imashini isaba igitoro kitari gike ku munsi. Agasaba ko leta yofata mu minwe ico kibazo.
Ndamirongubiri ku munsi ariko twipotesha iminsi ibiri ariko leta itabafashije ntabyo boshobora.
Simeo Butoyi ikindi asaba kugira ngo habe inyishyirama ku ngorane z'imyuzuro itewe n'ubwo ruzi gasenyi n'uko ubwo ruzi boruha iyindi nzira rukisuka mu ruzi gikoma hoho hagutse kandi hari kure y'inzu z'abantu.
Vestine Butoyi urakene mujyane n'imibano nyene abanyagihugu bo kubarabara gitiriwe na nzegwe muri kati ya kane ya Zone Gagara baridoga ko bageramiwe n'amazi ava mu binogo byo mu tudu twazugumwe akisesa imbere y'imihana yabo. Abo bakavuga ko ibyo bimaze igihe kirenga ukwezi bagasaba abajeje intwaro gukemura icyo kibazo. Abajeje intwaro yabo urongoye kati ya kane n'urongoye Zone Gagara akaba ataco bashimye gushikira da onera mucho.
Uvo kwikaburimbo bitiriye igabucunyori winjira mu kabarabara bitiriye inanzegwe muri quartier ya kane Zone Ngagara wakigwa nakanuko gatewe namazi ava mu kinogo chadivye gisanzwe gitwara imicafu. Ayo mazi mabi hama kisuka imbere y'imihana ayandi agaca mu miferege iri imbere iyo mihana akisuka gushika imbere ya station iri hafi isengero Bon Berger. Umwe mu baba muri iyo quartier akavuga ko aciye higiye c'ukwezi kurenga bimeze uko. Uwundi munyagihugu aba muri iyo micungararo akavuga ko ibikorwa byo kuba barafufahaza bakoze byabaye iby'impfa gusa ngo kuko ayo mazi mabi yabandanya n'ubundi yisuka imbere y'imihana imwe imwe bagasaba abajeje intwaro gukemura icyo kibazo.
Amazi atemba mu ibarabara gatembwa cyaca imbere y'amazu y'abantu tubabaye ku iyo barabara tukaba dusanga umenga mu minsi zaho go tusaba dufatwa n'ingwara zitandukanye nk'ubu haje nk'umushitsi wakira umushitsi mu rugo ntushobora kumwicarika hanze nk'uko byahora ku bwacu nta kindi dusaba nuko ari setemu ari abare technicians babijejwe boza kuturabira bakamenya ikintu basubiramwe nk'uko bama bakoze ashikiwe ingorane nkizo
abanyagihugu bakavuga kico kinogo cadivye kiva nk'amazi mabi azanana muri quartier ya gatandatu zone Ngagara
Onera mucura kenyu tuvana mu gisagara cha Bujumbura twandanije mu ntara rubanza abantu barenga 500 bo mu 16 iyo ntara na cyane cyane Gihanga na Manda batagira aho bakikumusaya amazu yabo yarabomotse bivuye kumvura nyinshi yaguye ku munsi wa mbere no kwa kabiri bagasaba bagira neza kubagarukira ko narijya n'ivyari mu nzu byose ataco bashoboye kurokora uramatari w'intara rubanza amenyesha ko kugwego gw'intara bariko barakora ibishoboka ibindi ngo bagiye gusaba gira neza kugira ngo bashobore kugarukira kuri iyo miryango Space Caritas kabanyana
abantu 575 basembereye mu yindi mihana kuva kuri uyu wa kabiri amazu yabo yarabomotse kubera imvura nyinshi yaguye kuri uyu wa mbere no kuwa kabiri muri no ntara amakomine ya Mpanda na Gihanga akaba ariyo yasinzikaye gusumba yandi nk'uko icegeranyo dukura mu muryango utabari imbabare Croix Rouge kivyerekana abantu 14 baguwe ko namazu barakomeretse nk'uko mu ntwaro muri komine Mpanda babivuga amazu 122 yarabomotse ayashika amajana 231 nimwe yabomotse uruhande rumwe ayandaraguruka mabati nkuko abarongoye imitumba babimenyesha abantu 1735 ngo ntaco bashoboye kurokora mu mazu yabo vya bizimburwa impunzu ibikoresho byo mu mazu byose byaratwawe bagasaba bagira neza kubagarukirako buramatari w'intara y'ubanza avuga ko umugwi w'intara ujejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'ibiza wishikiye ku mitumba kuri uyu wa kabiri kuraba ingene ifashe Nobis Terence butoya kamenyesha ko bariko barafasha ibyo bashoboye ku rwego rw'intara kubahuye n'ico kiza ibindi ngo bariko barasaba bagira neza kugira bagarukire kubahuye n'ico kiza c'imvura Space Caritas kabanyana bubanza hajye yisanganiro
arakoze mugenzi wacu Space Caritas kabanyana mu bijanye n'amagara y'abantu gutunganiriza neza abanyagihugu bitura amavuriro no kubakingira indwara zitandukanye ni tumwe mu turusho tumugambi w'igihugu jejwe amagara y'abantu byashikijwe kuri uno wa gatatu n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihe yariko aratanguza ibikorwa by'umugambi ku nshuro igira gatatu muganga Joseline Sandrugede akaba yamenyeshejwe ko uwo mugambi udorangurwa hisunze umugambi w'igihugu w'iterambere Mbujanye ni mvugo iremesha, mvugo dihamagarira abantu gukora ububisha, ni mvugo ishingiye kukwibaza ko hari umugwi w'abantu uri hejuru y'uwundi mugwi canke ugasanga ushingiye ku bwoba izo mvugo nk'uko biri mu zindi mvugo zivugwa nko ngo zituma hashobora kuba imishamirano hagati y'imigwi ibiri aba niyo nkuru yaraganiriye na Inyasi Niyonzima muhinga mu gutatura matati bidaciye mu ngimba
Vugunde meshi
Imvugo zihamagarira gukora ububisha ni imvugo zishingiye kukwibaza ko umuntu canke umugwi w'abantu usumba canke uri hejuru y'abandi Inyasi Niyonzima
ni imvugo ishingiye kukwibaza yuko umuntu canke umugwi w'abantu uri hejuru y'abandi ni imvugo kandi ishobora kubishingiye kubwoba kuwundi mugwi ni imvugo zitandukanya zikahamagarira abantu gukora ububisha butandukanye biba bifatiye ku bintu byinshi dufate ku rukoba rw'abantu hino banakubera gitsina kubera ukwemera kw'amadini kubera politike
uwo muhinga mu gutatura matati bidaciye mu ngimba akaba n'umpuzabikorwa mu runani rw'amashyirahamwe y'urwaruka CPAGI amenyesha ko abakoresha izo mvugo baba bafise inyungu bashaka gushikako igihagararo cushikiriza izo mvugo naco ngo kirafise ico gisigura
nishobora gutanga uturero tubiri akarero ka mbere aha iwacu turamaze kubona mu masengero aho abavuga butumwe babiri batumvikana kuri kicanke kiriya bagahamagarira ababayoboka kwinuba mugenzi we ivyo rero bigahaba kuvyara injyane mbere zibonekera no mu bihe bitari bikwiye mu gihe bari ko barashimagiza imana abantu bakagwana bagaterana amabuye bagaterana intebe gushika mbere aho n'inzego z'umutekano ziza gusukamwo mabisi ku rwego mpuzamakungu notanga karorero kibi tumaze imisi tumaze imyaka twumva aho intagondwa z'abayisilamu zitera intambara hirya no hino ugasanga n'uburyo bwa Nations Unies buca kugarura amahoro n'umutekano bifatiye kuri izo njyane izo njyane rezo zikaba zishimikiye cyane mu mvugo zihamagarira abandi gukora ububisha
izo mvugo zidahagaze ngo zishikana ku njyane canke ku mishamirano
ingaruka mbi z'izo mvugo ninjyane no gushamirana no kwinubana eka mbere n'abantu bagakozanya ko bishobora no kuvyara intambara ikavyara akarambaraye iyo abantu batabihagaritse hakirikare
mu kugwanya izo mvugo hahamagarira kugwiza inyigisho ku mice yose y'abantu nayo hagize ikibazo caduka abantu ngo baraba uko batorera umutico kibazo kuko iyo batoye inyishu biciye mu ngimba ico kibazo nubundi ngo kirisubiriza
Oba niyo nkuru numutumire wa urakino kandi ngahatsoze ano makure kanshimire mwese mwarimu ya Tedabiri chimire kandi Placide niyo mwungire yarahagarariye mwegabwe ivyuma hari François Akimana mugire mutaga mwiza